Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane, umunsi wa gatanu nako itariki zine z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2019. Muri studio y'indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubategurira tukabashikiriza buri munsi saa kumi kugishika saa kumi n'imwe amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu tubibutse ko tubashikiriza ikiganiro cerekeye ubuzima canke amagara y'abakenyezi n'abigeme. Uno munsi turihweza amajambo amwe amwe akoreshwa mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda no mu mico yayo ashobora kuba arimwo ikumira canke ukudaha agaciro igitsina gore. Ayo majambo niyo migani niyihe? Aya hari hokogwa iki kugira tuvavanure nayo? Umukenyezi n'umwigeme ahabwa agaciro yumve ko akunzwe mu kibano nk'abandi. Kazi rero mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku iki kibazo cy'uyu munsi, turabahaye ikaze mu kiganiro
muri isanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ijwi rya Amerika nkuko mwabyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Abatari bake harimo abakunzi b'ijwi rya Amerika babona ko hari amajambo n'imigani mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda atubaka umwigeme n'umukenyezi, amajambo afatwa nk'ibisanzwe ariko vy'ukuri yumvikanamwo ikumirwa canke ukudaha agaciro abafise igitsina gore. Ayemwe muri aya majambo atari make n'imigani yashikirijwe ku rubuga rwacu rwa Facebook turaza kuyihweza. Rero kuri iki kibazo twatumiye Madame Nyamushigwa Lidwina yize akongera agakora ubushakashatsi ku bijanye n'akahise k'igihugu cy'u Burundi. N'umwanditsi akaba aheruka gusohora igice cya mbere cy'ibitabo yise Iwacu Burundi, aho avugamwo ibijanye n'amajambo avugwa mu mamanza, ako amajambo avugwa mu mamanza ako mu bijanye n'ibikorwa mu buzima bwa misi yose nk'uku kugira ubugeni, kwibaruka n'ayavugwa iyo umuntu yitavye Imana. Madame Lidwine yarakoze mu bushikiranganje murantunga yarakoze mu bushikiranganje bujejwe ugwaruka inkino n'imico kama aho yari umuvugizi wabwo. Ubu arongoye akongera agaserukira imbere y'amategeko ishure ry'intango bita primaire. Madame rero Nyamushigwa Lidwine agiye kudufasha kumenya kahise kamwe muri ayo majambo n'iyo migani kugira ngo dutegere bimwe mu bivugwamwo. Bamwe bashobora kuba babona yuko kumbure harimo ikumirwa, abandi bakavuga ati byagenze ukunuku nuku nuku byatanguye. Adufashe kumva kahise kamwe muri ayo majambo ashobora kuba arimo akabazo. Amwe muri aya majambo rero nk'uko twabivuze twayashikirijwe ku rubuga rwacu rwa Facebook, reka dusome amwe muri yo mbere yuko dutangura ikiganiro. Hariho irya mbere rivuga ngo umukobwa si umwana, irindi rivuga ngo umukobwa na karago kabaraye, uruvuze umugore ruvuga umuhoro, umugabo umwe agegwa kuri nyina, amazi abaye make ahebegwa imfizi, nta nkoko kazi ibika isake zihari, umugore umwe ni nyoko, ingabo y'umugore iragushora ntigukura. Harimo n'andi menshi rero ku rubuga rwacu rwa Facebook dushobora kuza kwihweza nabandi murashaka gushikiriza yandi majambo canke yindi migani mubona yuko ijanye n'ikiganiro cy'uyu munsi tubahaye ikaze rero n'abafise ibibazo n'ivyiyumviro turabahaye ikaze nimero yacu ni ya indi nyene mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ndasubiramwo nimero yacu ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 murashaka kutwakura tukabahamagara mugaterera rekaho twakire umutumire wacu nkuko twabivuze ni madame Nyamushigwa Lidwine ndabahaye ikaze madame murakoze gufata kano kanya ko kuganira natwe
murakoze namwe kundumira muri kino kiyago cyanyu
twizera ko mutwumva neza twumva ko mu Burundi hari imvura nyinshi muratwumva neza
ndabumva
ni byiza cyane nkuko mwavyumvise madame mwaragize ubushikashatsi bwinshi kubijanye na kahise k'igihugu amajambo avugwa mu mico n'ururimi rw'ikirundi iki kibazo cy'amajambo amwamwe avugwa abantu mubona babyitayeho cyane kubijanye n'ibivugwa bishobora kuba bikumira abigitsina gore
bitaho kino bivuga cyane ukubu mbona benshi basa nabiyambura imigenzo y'ikirundi ngira bibaza ko ariho gutera imbere ino vuga rwose yuko bayita haye majambo aravugwa ariko ntavugwa na benshi ndakwirikirwa na benshi uba baramaze kubona ko basa n'abarenganijwe muri bene ayo majambo kuko hambere hahise umugore yari afite n'ibibazo adashobora kwicaramwo yari afise ahantu abwirwa kuguma yari afite ibyo yitwararika kuruta ibindi akaguma muri ibyo mugabo ubu rero aho babone ko afise icyo ashoboye afise icyo ashobora na cyane cyane ubu bahurira mu mashure bakabona bize bimwe bakabona mu ishure nta kibakumiriye bagira bati reka tuduge kandi twihute tukazosanga hari n'abashobora no kurengana akarimbi kuko bagomba kwihuta ngo bashikire ibyo bari barakuwemo
abakiyakoresha bobo baracabona yuko ari bisanzwe canke babona yuko ariko ibintu bigomba kubandanya bimeze canke ku bwawe abagikoresha ayo majambo abagikoresha iyo migani nabakibona kuri we kuri mwebwe nabakibona yuko ari bisanzwe canke ari uko bikwiye kumera uko biri
babibona kumwe babibona kumwe bamwe barabishigikira bagira bati nuko nyine nuko bigenda kuko niwafikira ibindi uhaba wibagira ibyo ujejwe hanyuma ugasanga ubu hari ukwiruka cyane hari n'ukutabanza gutohoza hari n'ubona ko bica bigorana kubaka mu rugo agacagira ati bivuye hahandi bivuye hahandi bagomba kudukura ku byo twamanye hanyuma ugasanga sinovuga ko bifite ingendo nziza byoba byiza bicaye hasi bakagenzura bakabibona mbega ibyo dutegerejwe n'ibihe ibyo tubujijwe n'ibihe kandi ibyo babujijwe sinibaza ko ari byinshi cyane kuko mu kwiyumvira mu kuvuga mu gushikiriza ibyiyumviro byabo nicyo kimwe bose n'abantu b'abagabo
kubavuga none tudufata akarorero hama udufashe kandi cyane cyane n'ugwaruka gutegera amwe muri aya majambo dushobora kuba twavuze bamwe babona yuko koko ari kumira kuri abo bavuga ko bagiye gukurwa ku byo bamyemwo canke kunakuriya ijambo rya mbere twavuze canke umugani wa mbere twavuze uvuga ngo umukobwa si umwana iryo ryo baryavuye kuki byagenze gute kugira ngo abantu batangure kuvuga ngo umukobwa si umwana
umukobwa si umwana aho bagikuye urabona umukobwa arakura agera mu bigero akajya kubaka ntiyubakira iwabo yubakira ahandi umuntu naho yoba yarabyaye abana bagashika 10 arasigara wenyine nta muntu n'umwe baba bakiri kumwe kuko ba bakobwa bose baragiye kubaka bagenda ahandi bamuta wenyine uwo mubyeyi asigara wenyine rero aho si umwana kurusha umwana kuko umwana ntuzogumira uhande ikindi kigira kabiri azobyara abana bazokwitirirwa umuryango wiwabo wo kwa se urumva birakomeye uzomenga nta mwana n'umwe yabyaye uzomengo nabo yabyaye sabiwe kuko bagiye ahandi bagwiza imiryango y'ahandi naho byavuye ko bamwita ngo umukobwa si umwana ngo nakarago kabaraye
kuri icyo nyine duhereye kuri icyo naco nyine kivuga ngo nakarago kabaraye turiko turagerageza twiga ayo majambo canke iyo migani aho yavuye reka twumvirize n'icyo cha kabiri uvuze umukobwa ngo nakarago kabaraye kuba kiri bato bashaka ko batanategera ibyo ari byo ibyo byo byo bari biki
nakarago kabaraye urazi uwo mukobwa kiri muhiri wabo akora byinshi cyane byiza cyane bifasha mu rugo uhashitse ukabona ko urugo rurimo abantu barufashe neza nabaraye kuko icyo gihe bariho nuko ni byiza mugabo agiye birahera urazi birahera rero abo baraye nabaraye icyo gihe yari ahari nabo yasasira nabo yagaburira bamusanzaho hanyuma yahagera ko agenda ahandi acagenda kubikorera ahandi nakarago kabaraye urumva se abadoha guma
ariko ntibitegeretse neza kuba karago k'umuntu yaraye umuntu yabisigura neza gute
kuba karago k'umuntu yaraye urazi umuntu yaraye baramusasira nibyo kandi basasa ikirago icyo kirago baragisasa ni wa mukobwa sasa niwe agaburira wa muntu araye nyamuntu ntazohaguma azohita agenda ariko uzogaruka agasanga yagiye ibyo ntabyazoronka urantegera araraye gusa si uzogumaho nicyo bivuga nicyo bisigura
nizere ko abariko baratwumva bategera neza hariyo n'ayandi
matara hariyo undi ashobora kuba azi iyi ni nsiguro na karago abaraye uwo munsi ahari niwe karago niwe niwe barondeza ko bajyama niwe aza kubagaburira erega ntibivuga byinshi byo ntibivuga byose kuvuga bifasha uwo muntu yaje nyamukobwa ari hakiri ugani yamara kugenda azobitware ahandi ibyo biraga azoja kubisasa ahandi
none ndakubaze
warare uno munsi aho hantu yarakihari nari byiza sawa niyagenda agenda bijyanye kuko azobikorera hariya icyo kirago naco urazi ko kitaramba icyo kirago ntikiramba ntikigumaho nakarago kabaraye sakarago kabazogumaho kabazoba muri uwo muryango kabazoja baraza muri uwo muryango nakarago kabaraye
ego hariho n'ayandi majambo menshi kumbure kuri Facebook yacu harimo n'ay'abanyarwanda sinzi ko kumbure ushobora kuyamenya cyangwa kutayamenya ariko hariho wavuze ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro iryo sinzi ko ari kintu cyangwa
ibindi
uruvuze umugore ruvuga umuhoro
uruvuze umugore uwo mugore uruvuze umugore umuhoro atwara inzira iva mu rugo nibyo inzira iva mu rugo uruvuze umugore aba ariko aravuga ikintu kirenganira kitahaguma uruvuze umugore ururimi ruvuze umugore nyamugore ntahaguma uwo muhora n'inzira bacamo ikintu kiriko kiragenda si ikintu kihaguma
ni ukuvuga ko atari ikintu ni ukuvuga ko coba bivuga ko ari ikintu kidahambaye kidakwiye gufatwa nka nkama
ni ikintu oya ni ukuvuga ko ari ikintu kizomugumiraho n'umuhora n'inzira si ikintu kizohaguma na gatoya kirazi si icyo gipfana n'uwo mugani w'ikirundi n'inzira inzira umuhora n'inzira umuhora naho abantu baca mu kugira bashike mu rugo aho inka zica kugira zishike mu rugo si ikintu kigumiza abantu
numva numva ari kintu ciza none
iki urubuga umugore n'ubuvuga uzovuga hama bihere ihere tibigwa
nacho bizoshika ko
murabibona
no kuvuga ko
tabanya uko tugumura bibona urazi umukobwa ari huta urazi akiri mutoyi yavutse ariko arakura usanga ari umwa ari umuhora inzira umva inzira nayo irakingira abantu irabereka aho baca bakagenda uyo muhora ukora iki ufite ikibanza uha abantu bakirengani
hariho nayandi tuzakugerageza gusobanura ariko reka duhakanya abanywanyi bijwi rya Amerika nabo nyene batangure bashikirize ibyiyumviro n'ibibazo duhere ku witwa Jérôme mwiriwe neza Jérôme allo Jérôme
mwiriwe
uraho neza Jérôme duhamagaye uri he
ndi Kigali
Kigali mu Rwanda duga ku ijambo
bo narikira mvuge kuri iyo jambo avuze ngo umukobwa nakarago kabaraye akarago kabaraye ni ukuvuga ngo nuwuhari ariko atazahahora nuwuhari atazahahora ni ukuvuga ngo ibyo akora byose abikora muri ako kanya ariko ari uzahasiga akagenda akaja ahandi niko karago kabaraye
harayandi majambo none kubwawe mu rurimi rw'ikinyarwanda ko nabonye menshi bashikirije ku rubuga rwa Facebook ubona yuko yoba harimwo kudaha agaciro umukenyezi cyangwa umwigeme kuri wewe
ni ukuvuga nta gaciro bamuha ari nayo mpamvu havutse biriya byo kuvuga ngo biriya byo kugabana ubutaka urabizi kuvuga tujye babaha ubutaka bari babakuye ku mubare w'abantu bahaguma kugira ngo batagabana ku bijyanye n'ubutaka bivuga ngo rero yari umuntu atabarwa mu rugo iwabo ari umuntu uko byagenda kose buca akaba yagenda mu rundi rugo akaba atari uwaho atahabazwa batahamubara
ibyo ni ikumira kuko hari abaguma mu rugo ugasanga ntibagiye kubaka
bo ni ije ntabwo ari ikumira kuguma mu rugo bataja kubaka ni ukuvuga ngo aba yagumiwe ni nk'impanuka iba yamubayeho yo kutashaka ubundi aba yagenewe kuba yasohoka akaba yagenda
urakoze cyane Jérôme
murakoze namwe
murakoze Radio Ijwi ry'Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turiko turihweza ibijanye n'amajambo canke imigani yoba idashigikira yoba ari ari amajambo akumira umukenyezi canke umwigeme amajambo atubaka atari make twayashikirijwe ku rubuga rwacu rwa Facebook turiko turayihweza tugerageza gutegera amamoko yayo ahaturuka n'ico yasigura muri kahise k'igihugu umutumire wacu ni madame Nyamushigwa Lidwina akaba yize yongera akora ubushakashatsi kubijanye na kahise k'igihugu cy'u Burundi n'umwanditsi w'ibitabo igitabo kimwe aheruka kwandika citwa Iwacu i Burundi ariko aradufasha gusobanukirwa amwe muri aya majambo madame Lidwina hariho yandi majambo tubona ku rubuga rwacu rwa Facebook irindi rivuga ngo amazi abaye make aheberwa imfizi ibyo bisigura iki
cyo bisigura nuko ayo mazi make wa wundi wa mwana azoguma iwabo akubahiriza umuryango w'iwabo akabyara abana bakipiriga uwo muryango w'iwabo akumakundwa cane ntibomuheba uwo mukobwa arashobora no kurara ubusa yoshobora no kwiriga ubusa mugabo bafashe wa mwana azo bakirumara mu muryango kuko naho iyo genda handi abana biwe barabuye muryango mbwa wa mukobwa womenga n'umuhita umenga nuri kwaragenda umenga ntacazofasha umuryango nakubwiye ndimo wagira abakobwa 10 usanga mu muryango aho yubatse kwa arutwa n'ufisha umwana w'umuhungu umwe bandegere uwo mwana w'umuhungu umwe azobyara abana baba uwo mujya ugaho babakobwa 10 atogenda handi babyara abana b'uwindi muryango bakorera uwo muryango bakuza uwo muryango ariko wa wundi w'abana 10 wa wundi w'umwana umwe nazobyara umuhungu umwe nkawe cyangwa akabyara babiri batatu asoba yaguye umuryango none rero icyo ayo mazi muridi nyota irababaza nyota irababaza rero bashaka ko ari we bahebera kuva kera n'ijambo ryashyikirizwa n'umwana w'umuhungu nahagira abashyiki be batanu akaba ari umwe acabona ko abaruta menga niwe abagaba menga niwe ashoboye byose rero bacabubahiriza wa wundi azobona ko ari nyen'urugo samuragwa atazo ababyeyi biwe bazoba bari n'icyo bafise gusumba abandi
nk'uko wabivuze inyota irababaza urumva ko twumva ko icyo kintu ari ikintu coba ari cyo kuvavandura naco kuko ibintu birahinduka ubunya abakobwa bamwe bashobora kuba batubaka nk'uko imiryango ishobora kubibona rero nabo urumva ntiboca bicwa n'iyo nyota y'uko utagira icyo bahabwa ngo nukubera ari abakobwa
na uwo mugani waciwe kera rero n'ibindi ariko kandi n'ubu utagiye kubaka akaguma muhiri wabo ntibiboneka neza umengo yarabuze mengo we ntameze nk'abandi uri kuranire umengo yarabuze icyari kumutuma agenda ahandi kandi nicyo gitangaje rero urumva uwo mukobwa n'ahazohaguma azogenda se ntakazosigaho azogumaho igihe gapfe cyanke agenda ahandi nta mwana azobyara ngo amuzane kuba uwo muryango azomubyara muzane ace yitwa umuryango w'iyo yamukuye ku mugabo yamukuye si uw'uyo muryango yavutsemo aho rero niho baguma bahahaza wa mukobwa atarongowe cyanke yarongowe kuko ngo ntacazanire umuryango yavutsemo arawubahiriza cyane iyo akiri iwabo arawufasha mu bintu byose akabaheza akarima agatungisha ababyeyi biwe mugabo atanguye gukura baca batangura kubona yatebye kugenda yabuze yaja yabuze umukunda kandi nazogenda nazoba uwacu azoza nk'inshuti urumva inshuti n'umwana yavutse sicyo kimwe biratandukanye azoza
ariko nk'uko twavuze ibintu bigenda birahinduka umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa aravugwa yuko bafise ubushobozi bumwe n'ubwenge bumwe ni imwe mu majambo akwiye kuvavanurwa nayo kuko tuvuze yuko yoheberwa imfizi ni ukuvuga yuko abana b'abahungu bonyine aribo bobandanya guhabwa uburyo mu muryango ibyonye iryo jambo kumbure cyangwa uwo mugani si umwe mu yikwiye kuhava burundu
kuhava ku kintu cabaye hariho ukuntu bavuga bati imico kama kama n'ikintu kitavaho byose birahera mugabe ikintu kama nicaho nyine kurandura ayo majambo ngo habe biragoye kubikura hoza amategeko agatagira ati uwo mwana w'umukobwa yabyaye abana azokwitirirwa kwa se w'uwo mukobwa kuzoba umuryango wa se w'umukobwa ntibibaza ngo coba ikibazo coroshe nticoba coroshe na gatoya coba ari ikibazo kigoye gukuramwo ikintu camye ari kama mu Burundi ari uko bari barabitegereye ari uko bari barabonye hagomba kuba ibyigwa bihambaye bocamwo bakagira bati ubwenge ni bumwe mu ishuri barigana kandi bashaka n'abakobwa barafise kumenya neza ibyigwa bize bigana n'abahungu bakabarusha bakabasiga hariya ugaho guhindukiza iyo migani kama ntibyoroshe ndakubwiye nti muri iki gihe ntibihera ngo biherengekere twese turabana twese twavutse aha turavukana twarize dufise impapuro z'umutsindo zingana mvuga ntibikunda
ariko kandi
bari batanguye ibintu byo kugira ngo abana bagabure byose bakwize byose narabonye ko ari ikibazo cari ko kiravunga abantu bamwe bakabyemera abandi bakabyanka gucanga imiryango ntibikunda kandi ikintu kiri ubu maze kubona mu bantu benshi kandi ni Imana yarakoze ko yabitunganije ufite abakobwa gusa ata muhungu n'umwe wabyaye baraza bagatorana kwa se barabigira abo kare umuntu adafite abana b'abahungu akagira abakobwa gusa baragenda akazotorana abana nk'uwo bavukana n'uwo mugabo uranengeye uwo bavukana n'uwo mugabo akaba ari bo bene iryo tongo n'inka zihasigaye mugabo ubu siko bikigenda ubu ndabona ko nibaza ko n'ibindi bizohava bihinduka ubona ko umuntu yabyaye abakobwa gusa baratorana abana babo bakobwa baraza bagatorana akaba ari wabo rikaba ari tongo risigase ikuru ariko mu mitima y'abantu iyo muriko murayaga ndakunda kuyaga n'abantu baho hambe usanga bababaye batabishaka kubera leta yarabubahirije umuntu itongo niyiwe n'abana biwe baba abakobwa baba abahungu ariko mu mutima wabo muriko murayaga urumva ko atanejewe n'abana nabyaye mugabo ubu kubera basigaye bagenda bagatorana kwa ba sekuru babyara ba nyina ubu icyo ndabonye ko cubahirijwe narabonye ko cubahirijwe umuntu araheza akahaza n'abana biwe akaba ari bo bazoba muri iryo tongo ryaze ari umukobwa yarongowe ahandi
yego ndumva ko ariko binameze ni naba ntihenze no mu gihugu cy'u Rwanda nuko nyine n'abakobwa nabo nyine baratorana ariko tugarutse ku cyo mwavuze ku bijanye n'ivyiyumviro canke uko imico kama imeze ishobora kuba igoye kugongora mu gihe hoba harimwo akantu katameze neza canke katubaka hariho nk'umwebwe muri murabayobozi b'amashure hoba harimwo uburyo bwo kugongora ayo majambo amwamwe atubaka mu bitabo mu nyigisho kugira ngo abana bo muri kazoza bazotegera ibintu ukuntu biri bitari mu mico kama ikumira umwe canke uwundi mu bitabo by'amashure nk'ayo majambo canke iyo migani iracarimo muri iki gihe canke bagenda barayikuramo
ngenda kubwire mu bandika amajambo ibyo bandika cyane babizi iminsi baba barahamaze nta bitabo biriho gushika n'uyu munsi byinshi binjira mu ntimatima y'iyo migenzo y'ikirundi ntaba ariho bandika abize bigumira mu bintu byo hejuru yewe nta gitabo ndabona cyoshobora gusohoka mu ishuri cyo guhindura imigigwa n'imigenzo y'ikirundi ngo ibe nk'uko abantu bayifuza nakubwiye ko higeze kuba ikibazo cy'uko abakobwa batorana iwabo hamwe n'abasaza babo caratera inzira leta ukumva hirya ino bavugiye yewe narakora muri bene ibyo bintu na cyane cyane mu bintu byerekeye urwego rw'abashingantahe ntibyari icyo kimwe n'ibyo ariko birafite icyo bisana usanga umwigeme aracaboshe nuko nabisanze niko akubariza nuko nabisanze mugabo ugenda akemanga akaja imbere akavuga ati bibwirizwa kumeruku ntabwo turabona babihaye ntabwo ndabona kumbure bo baba ariko baraza zinshikeyo ngo ndababaze ntaba ariho ntabwo mbona
ariko
kumbure bizosohoka ejo canke hirya y'ejo mugabo ibyo ukubyibaza nagenda byibaza gatangira nireka ndindire ndabe ko jewe mbise ibyo nandika nashize ku rutonde rw'ibyo nzokwandika icyo gitabo nacitse iwacu Burundi kizobamwo inshuro itegeranyo ibitabo bine ndabishyiramwo ko sindarabiberekeye imiryango ingene bavuga sindabisukira nikizoba ari nkaco cyanyuma nayahandi byari bihasanzwe ugenda hamwe nabandi uvuga hamwe nabandi mugabo uje imbere turamubona urumva jewe ngiki kibindi sino bitanishira ko ndaraheza ibyo natanguye namaze kuba negeranije ndimi byogenda
ariko nubwo ibyo bitabo bitarasohoka abanditsi bataraba benshi cyane ku bijyanye na kahise n'imico y'ikirundi hariho ibitabo by'ikirundi byigishwa mu mashuri y'intango muri primaire ibitabo bivuga imigani amaratema rahino aragira gucya na bya bitabo nyene by'abana bakiri bato cyane naho nyene haracibonekezamwo amajambo amwe cyangwa imigani imwe kumbure naho nyene mu bandika byo bitabo bakwiye kuza bariyumvira imico uko igendera hinduka kugira ngo nayo nyene naho nyene ntibabandanyirize muri ya mico kama ishobora kuba itajanye n'amategeko mashasha nk'ayugu ha agaciro umwigeme ariko kandi tugarutse kuri ya majambo babandanyije kudushikiriza ku rubuga rwa Facebook deka tubandanye twiheze ayandi muri yo hariho uwanditse ati nta nkoko kazi ibika isake zihari kuri ico mu bivuga kwiki
Kuricho, nadi ndiyo ndabifite ko nubuga. Mugabo ijambo, urashobora no kubona urugo. No, hari abantu bashobora kubakana, umwe ugasanga arasohora amajambo, ingirakamaro rwose. Kandi hataga hejuru, ngo nigenze kuvuga ayo majambo. Aritonda, ararindira. Nakubwiye bya kera nzire umbabarire nzihije mu mugani w'ikizungu bambe w'igifaransa bavuga ngo lakisi tuse kiwese ka ona tutubiye ututa bandone lakisi tuse kiwese ka ona tutubiye uka ona tuta bandone urumva nicyo gisigara mu Burundi rero ntibare kuba vuba ibihuta urabyumva rwose nk'ukuri kurabimbarira mugasi ishobora guca nsimbira ko ubwire ntibu rero bigiye kumera uku bitegerezwa kumera uku umukobwa arazi kuvuga umugore arazi kuvuga umushyira imbere atwereke ibi ibyo ntabyo bagira cyane uru ni ntabyo bagira mu migani hoho ariko nyene ariko uko niko ndabona ngo mbega uwo mugani wawe subiramo tuwumve neza usubira uvuge nk'uko uri uvuga
ngo nta nkoko kazi ngo nta nkoko kazi ibika isake zihari
barabivuga n'abakiri menshi urumva iyo sake ni wa mugabo iyo nkoko kazi ni wa mukenyezi arashobora kuba umukenyezi abazi kuvuga ijambo neza cyane rwose gusumba n'umugabo birabujijwe ko ajya imbere y'iwe ngo avuge barabivugana akamubwiye n'inyene ajya kubivuga atabizi kubivuga nyamugabo mugabo umugore yamuhaye ibyiyumviro aragiye arabisohoye kuko yabimuhaye kuko yabimubwiye aho rero iyo byavuye kwari ukugira ngo ariho guma mwubaha ngo mbega niyo amurusha kuvuga ubizoheza bigende gute ngo ntazo bakimukakaza bazosa ajya hejuru wa mugore wa naka yananiranye umwe avuga cyane mbega ndi bamwumviriza ayo majambo yavuze gute aca bamuraba ko ari hejuru ko ariko araduga ko ashaka kuba hejuru ko ashaka gusumba uwo mugabo wiwe rero kwihuta mu Burundi sinzi ko bikunda cyane cyane ku migenzo y'ikirundi ibihuta ahubwo ugasanga mu nzira iyo bariko barayaga barabyitondera barabivuga akabyidogera ntiwashaka ngo ya ngaho baraturenganye uganagenda ngo bivuga ati mwaraturenganije ntawe ugenda kubivuga bigume uko nk'uko tubitunze
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tumira mate turagaruka
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mire kaya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutabu wa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abatari bake harimo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika babona ko hari amajambo n'imigani mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda tubaka umwigeme n'umukenyezi, amajambo afatwa nk'ibisanzwe ariko babona ko yumvikanamwo canke arimwo ukudaha gaciro abakenyezi n'abigeme. Ayo majambo rero mwamwe iyo migani mwimwe bayishikirije ku rubuga rwacu rwa Facebook bamwe turiko turayihweza, twihweza amamuko yayo ahaturuka ko byagenze icyo yasigura muri kahise mu mico kama y'u Burundi n'u Rwanda. Rero turi kumwe n'umutumire Madame Inyamushigwa Lidwine yize kongera agakora ubushakashatsi ku bijanye na kahise ku Burundi, n'umwanditsi akaba aheruka gusohora igice ca mbere cy'ibitabo yise Iwacu i Burundi. Muri ivyo bitabo akaba agiye kuzovugamwo ibitari bike byerekeye amajambo avugwa mu mamanza hakogwa mu buzima bw'abantu, nko kuvuga no kuvuga nk'ubugeni, kwibaruka n'ayavugwa iyo umuntu yitavye Imana. Niwe ariko aradufasha kugerageza gutegera amwe mu majambo canke imigani ya kera icyo yavuga. Madame Lidwine, watubwira amwe mu majambo canke muvyo uzovuga wavuze muri cyo gitabo giheruka gusohoka Iwacu i Burundi ashobora gufasha mu bijanye n'ivyavugwa muri kahise, amajambo avugwa mu manza, tubwire muri make bimwe mu biri mu gitabo canke.
Gitabo cacu harimo bwa mbere kubona iyo umuntu ashaka kubaka urubanza rukomeye, ngira umuryango urubanza rukomeye, wumva n'abantu abana bakuriye mu miryango iwabo, umukobwa iwabo, umuhungu iwabo, mugabo hanyuma bati natwe tugira umuryango. Igihe cyo kumusaba baraheza bakavuga ijambo, tuje gusaba ubumwe, tuje gusaba urukundo, tuje gusaba umuvukano, tuje gusaba umwumvikano, bene ibyo iyo ni jambo ryo gusaba. Nyene gusabwa ewe umukobwa nawe, uwo yari se w'umuhungu kuko nta muhungu yisabira, ewe umukobwa nawe agaca avuga ati babakiriye reka tuzobiraba. Ni mu mvugo y'Ikirundi baraca hirya no hino, aracari muto, turacaraba n'ibiki ibintu nka bene ageze ko yubaka baramuherekeza, baramumushira mu kibanza yubatse. Hariho imanza ziba nk'ibyo, umuhungu akajya kubaka kwa sebukwe. Nibaza ko ibi bintu niwashaka ko ndabivuga uko icyo gitabo kimeze birajya guteba bisemanya. Hariho ijambo rero ryo gushikiriza ubwa mbere wa mukobwa iyo hageze kubaka bamuguhaye n'ibindi bakanavugana n'ibyo babaha bibaherekeza mu kubaka urugo rwabo rushasha. Baracari bato, babereka aho barima, babereke ingene babaho. Ibyo ni rya kabiri. Rya gatatu, iyo wa mukobwa amaze igihe kwa wa mugabo wiwe azogenda iwabo, ashitse iwabo naho nyine bazovuga ijambo turabakumbuje umwana, niko babivuga mu Kirundi. Turabakumbuje umwana araje, kandi ubundi mu gishyitsi umwe dufite babiri, ubu turabasangiye n'abana bacu, turabazanye kuwaramutsa. Ibyo rikagenda hazoza babyaye wa rwo rushasha baronse umwana, naho haravugwa ijambo ko baronse umwana wa muryango wakuze. Uko bigenda uko umwana avutse baravuga amajambo, umwana wese baramuvugira amajambo yavutse. Hanyuma hazoba irindi jambo risubira kuvugwa iyo hari upfuye haru upfuye ariko mbere yuko dufikira upfuye hariho hariho imanza bamara uja gusaba inka ikindi kintu basaba bakoreje kuko inka urazi nico nibyo tunga ry'abarundi aho hambere mbere no mu myaka y'ubu baravuga amajambo ajyanye no gusaba inka umuntu aje gusaba inka aravuga amajambo akamusubiza inyuma kabiri gatatu mama bakaje umugabi naho harimo amajambo ibyo biri muri icyo gitabo hanyuma akaba rero rya jambo ry'umuntu aje gusaba iyo hari umuntu yapfuye barabahoza barabagendera barabashyikiriza ko ubuzima ari uko abatanguye atari bo bakiriho ayo majambo nayo nyine aravugwa hakaba ijambo rero rikomeye iryo jambo ry'umuntu yapfuye asize abana baramwere abo bana barabereka itongo ryasa aho ryagera inka zahase ubutunzi yari afite bakishyuza amadeni nako imyenda yari afitiye abantu akazuyiriha abasigaye hakaba kandi n'ibindi by'uko uwo muntu yariko bamweretse harabaho uwitwa Samuragwa baramuvugira ko amagambo baramuha impanuro baramubwira ingene azo kwifata baramubwira ingene azo tunga abasigaye muri uwo muryango ingene azo bafasha ingene azo barera ingene azo umuhanuzi wabo uko bigenda biramera ayo majambo niyo novuga ari muri icyo gitabo cya mbere iwacu i Burundi
ego muri ayo majambo ego urakoze cyane rwose
kuri ibyo nibyo natanguye kuko ijambo nasanze ari ryo mu Burundi rirafite icyo rimara
ego
rirafite muri ibyo nabyo bigukubwira ayo majambo avugwa nta mugora yavuga
nibyo naringira nshike ko aho nyene rero muri kahise rero
yamyavugwa n'abantu babagabo
nibyo nariko
nabagira abarira muri wa muwe cyangwa akabarira umugenzi akabarira inshuti rero kahandi bavuga bati umugore nta jambo ry'iwe nta jambo ry'umugore n'ubundi mugani bavuga nta jambo ry'umugore uwo mugore ngo arerura uwo mugore ntacyo yubaha uwo mugore agomba kuba hejuru azibagira ibyo ajejwe mu rugo
kuri icyo nyine madame Ridwine kuri icyo nyine uvuze kijyanye n'ayo majambo uwo mukenyezi mwavuze yuko
majambo yo hababuri imbura kimara ari imbura kimati
kuri byo nyene muvuze mwavuze yuko umukenyezi nta muhungu nta muhungu arimo muri abo bavuga ayo majambo ariko kandi none uwo mukenyezi mu Burundi muri kahise nkuko mwabivuze amajambo yavugwa n'uwo mukenyezi muri iki gihe canke nkuko mwabi nkuko tubibona muri kahise k'ivyo mwakoze mwarakoze kubijanye n'ubushingantahe mu gihugu c'u Burundi umukenyezi araba umushingantahe mu mico y'ikirundi araba umushingantahe aratigwa kuba umwe mu bashingantahe allo madame Ridwine watwumva allo
muri iyo maza tose twirigwamo n'abantu babagabo
ndakeka harimo akabazo muri telefone ya madame Ridwine reka tumugarure ku murongo wa telefone
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwave kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda tugarutse muri uwo mwanya w'ikiganiro muri Sanga telefone yari yaguranye gato twari ko turaganira n'umutumire wacu Madame Lidwine Nyamushigwa tuko twari tugeze aho tuganira ku bijanye n'amajambo avugwa mu mamanza mu mico kama y'igihugu cy'u Burundi numva nayo mbajije Madame nti mu bitabo muri ko murandika muravuga amamanza na majambo avugwamwo kandi ko cane cane avugwa n'abagabo kuri ico nyene nari mbajije nti muri kahise k'igihugu muri aya majambo avugwa umukenyezi arashobora kuyavuga canke umukenyezi arashobora kuba umushinga ntahe ko kenshi avugwa n'abashinga ntahe
aya majambo avugwa minsi yose n'abantu b'inyana nitagira musaza we nitagira se wabo ari ingungu y'umuntu wo hanze ataza kuyamuvugira ugaje nasaze bibabaza umuntu araja gusaba umugeni w'umuhungu atabyaye ngo n'umukazana w'umukazana aba wiwe gute hari naho batamuzi benshi barasaba abakobwa batazi rero urumva ko atari byiza na gato iyo bimenyera bikamenyerwa kuva kera abakenyezi bakavuga umuntu afite umukobwa akamwitangira akaba ari we amuvugiye amajambo niho byari kuba byiza kuko uwavuga ijambo n'ibigoranye muri urwo rugo rushasha niwe ajya kubitatura niwe ajya kubyumvikanisha urumva ko si byiza na gato na jewe ndiko ndabikoramo birambabaza kuko hariho abagore bazi kuvuga neza amajambo ariko muri izo manza babaha ijambo ngo bavuge ndasaba umugeni ntagenda kumutanga ku munsi w'umugeni nta mugore avuga ijambo
yego ariko mu mamanza kenshi mu Burundi iyo ngiye mu mamanza tuvuge nk'amamanza ya diplome y'ukuronka impapuro z'umutsindo dusigaye tubona abigeme bivugira amajambo bo nyene byo byakigwa gute ko bitanguye kwibonekeza nk'ibisanzwe
kuroga impapuro z'umutsindo nuko yakoreye niwe ibyigwa arabyiza arabimenya gushika haronka urupapuro rw'umutsindo ibyo ereka sinavuge ko batavuga kuko batazi kuvuga arabizi neza abakenyezi barazi kuvuga ndazi ko hari abakenyezi ijambo kumva ko ari ijambo risamuye rimeze neza
ego ariko ikibazo gihagaze ku kwemererwa kuvuga imbere y'abantu
aho hambere ibyaho hambere uri kuranye
ariko ikibazo Madame Ledwine ikibazo gihagaze niba bemerewe niba bemerewe
bagire icyo batoyemo bagire bati twavuye kure mugabo babone uko byari bimeze
yego ikibazo kiri aho niba bemerewe gufata ijambo ngo bavuge imbere y'abantu
kare na kare nakubwiye ko nagigeze ngira mvuge uko ibintu byagenda inavuze uko biriko biragenda iyo biriko biraja ibyo sinabivugemo na gato hambere hahise byari bimeze uko urantegereye byari bimeze uko nta mukenyezi baha ijambo ntawe nigeze numva hariho abantu benshi bari incabwenge mu Barundi mugabo yaragenda bakihererana n'abantu baza kuvuga amajambo akamubwira ibyo ashaka gusohora kuvuga muri ayo majambo akagenda akabivuga uwo mugabo mugabo yabiviwe n'umugore ega n'abajya abagabo bajya kubivuga babibaza abagore
abagore babo yewe
narakoze urwego rw'abashinga baragera ku bintu biba didani bahagira ngo turabiraza reka tujye kubyihweza no kuvuga iki nabyo narabitohoye hari kujya kubaza abakenyezi babo babizi kuko baba babizi barabibona iyo byavuye n'uko byari bimeze mugabo kuko batarekurirwa kuvuga ijambo nibyo byatuma bataheza ngo babahe iryo jambo ubundi barabizi irya mpapuro z'umutsindo hajya bagiye mu bundi buzima bitwa abandi aravuga ijambo rero barisomera ibitabo bagaheza bakabiburanira igituma nanditse ibi igituma byagenze uku igituma biyoza kubituma uwundi kandi ariwe yabikoze
murakoze cyane reka tubandanye ku mirongo ya telefone n'abanywanyi nabo nyine tubandanye kubaha ijambo twakira uwitwa Raymond uraho neza allo Raymond
Ego muraho mwaramutse neza.
Mwaramutse mwaramutse uratwumva neza.
Ah nago mbumva neza ndi Uganda nago mbumva neza bwe rwose mwihangane pe.
Nta kibazo duga kwijambo.
Eh. Oya n'umuntu nago nge muna kuri cyo radio na telefone connection ziracika. Niyo mpamvu nawe ntaza gutanga igitekerezo kinyuranye n'ibindi. Nagiye mbumva kuri cyo gace cyane gashoboka.
Eh telefone yakugoye. Nta kibazo urumva.
Uradutunga
kumburengera na telefone cicika. Reka twakire uwitwa Jean-Claude uraho neza.
Muraho neza cyane umwaka mushya muhire.
Twese tubusangire.
Eh wana nkuko bisanzwe rero ndi ambasaderi Ngoboka Jean-Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda. Aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Ruhema ya mbere. By'umwihariko mbanje kubashimira nubwo nabonye umwanya wo kuba nabashimira mu biganiro byose tumaze imyaka ingahe itatu turi kumwe dukorana muri Isanga ndetse n'amakuru mutugezaho. Banje kubashimira ko twakoranye neza kandi twanabakurikiye neza gatanu kuri gatanu. Amajwi yazaga neza atomaye rwose adacikagurika.
Aho muri ako karere none ya Jean Claude, ikibazo cy'uno munsi kiganiro cy'uyu munsi muciyumvira kwiki?
Nibyo kuko imvugo z'iki gihe n'izakerewe byarimo bikunda kubaho kenshi, ugasanga hari nk'imvugo dushobora kuba tuzi nk'ururimi rw'Ikinyarwanda ariko tukaba tutaruvuga neza nk'uko byabugenewe. Ari naho usanga nk'umuntu ashobora no kuba yajya nko mu nama cyangwa ahandi hantu ugasanga avuze nk'ikintu akivuze nabi baramuseka. Ahubwo ye mbona aho kugira ngo bamuseke cyangwa bamusukirane navuge icyo kintu urwo rurimi aruvuga, ahubwo bagakwiye kumukosora akamubwira ngo uruvuge gutya cyangwa bakamuhira ijambo kugira nawe abashe kugira ngo yikosore nawe abashe guhabwa uburenganzira bwo kubasha kuvuga mu ruhame rw'abantu. Ahandi nari nkijya nk'umuntu wenda bazi nk'icyongereza ariko akaba akize ko ku buryo budatomoye akakivuga nabi gicuritse. Hanyuma yajya nk'ahantu nko muri rusange ahantu ashobora gutanga ijambo agahezwa, ubwo guhezwa abadukwishanye mu mushikari cyo ugasanga rero ugasanga ni ibintu biba bigayi. Ahubwo mbona buri muntu wese yakagombye guhabwa umwanya nk'uko nk'ubu ndi kubigira kuri radiyo ya Amerika nkanjye nkaba ari byo mvuga nyine nkabivuga bicuritse ariko mukareba mwumva icyo nashatse kuvuga ndetse mukanabikosora bimwe cyangwa abadukurikira bakumva icyo nashatse kubabwira. Ubwo uri kuva
kubijyanye yego, ariko kubijyanye n'amajambo nk'imigani nk'iyo two turavuga mu kiganiro imigani ijyanye n'umukobwa n'umwigeme umukenyezi ashobora kuba atemerewe gukora ikina kiriya kubera imico kama yo bivuze kwike.
Ibyo ngibyo rero nk'ibi nk'uko n'ubundi turi nko muri vize cyangwa mu iterambere turi mu bintu by'iterambere. Nk'urugero umukobwa ubundi mbere twari tuzi ko atagomba kwambara ipantaro tuvuka tuba tuzi ko umukobwa atambara ipantaro ariko ubu arayambara. Ni nk'uko n'ibyo bintu by'imigani cyangwa iki nk'aba abasogokuru batubanjirije bagiye babitwigisha umusaza rwose akicara akatwigisha ari abahungu ari abakobwa akatucira nk'imigani akatubwira uko kera byari bimeze akadusakuza ugasanga n'ubundi n'abakobwa mbona ngewe badahejwe kuko n'ubundi ni nabo bagaruka bakabyigisha mu mashuri ahanini ugasanga ari kwigisha nk'umuvanganzo ugasanga rwose n'ubundi mbona natandukanye ririmo ribiri navuga ko umukobwa nta kintu gihambaye yaba akora twakora bo badakora kuko n'umuntu si umukobwa arajya afata gutya akajya munsi y'imodoka akayikanika akora ubusuderi. Ibintu rwose by'indimi rwose mbona abakobwa bacu b'abanyarwanda kandi ari mu bindi bihugu wenda bitari hano mu Rwanda mbona ati muri aka karere kacu ka Ngoma ndetse n'uturere twose 33 tugize igihugu cy'u Rwanda mbona hose nta kibazo rwose bakora neza iby'imigani ahubwo nibo bambere bagomba no kuyiducira.
Kuri wowe rero ubona yuko umukenyezi akwiye guhabwa ijambo haba mu mamanza ariyo yose agashikiriza ijambo nk'uko n'abagabo babikora?
Ni byiza cyane rwose kuko nk'urugero nk'ubu ndakunda guha urugero nk'ubu twebwe dutuye mu mudugudu mu midugudu yacu cyangwa mu tugari tuyoborwa n'abadamu ndetse ahanini niyo dutoye nka komite igize nk'urubyiruko cyangwa igize irindi tsinda abadamu usanga aribo benshi batuyoboye ugasanga umudamu niwe uhagarariye nk'ikibina nubagize ubwifu wacu w'umudamu w'umudamu w'akagari mukuru w'umudugudu n'uwakage n'umudamu rero ibintu byinshi rwose hano ijambo ijambo bafite ijambo ijana ku ijana ntabwo bagomba guhererezwa ahubwo bumve ko nabo bashoboye bashoboye bakanguke bakore bayituyobore baduha agaciro kangana n'abagabo ntitwumve ko ari abadamu
abo
nabo bashoboye ubwo rero nicyo nababwiraga hano mu Rwanda rwose abadamu bafite ijana ku ijana ni n'abayobozi ni n'abarimu abarimu kazi ibintu byinshi cyane na murimo nakora nawe atakora rwose imirimo ubona iyo nkoze nawe arawukora
murakoze cyane Jean Claude tugaruke ku mutumire ego tuko turaja ku musozo w'ikiganiro madame Ridwina akabazo ka nyuma canke umugani wa nyuma two kwiheza kumbureshwa ko ari no wo mu Rwanda twavuze kubijanye nuko kuntu abagabo bagenda bakabaza bakagira inama n'abakenyezi babo kugira ngo bafate umwanzuro bafate ingingo ku kibazo runaka hari umugani uvuga ngo ingabo y'umugore iragushora ntigukura hoho kumenga bavuga yukumenga inama y'umugabo y'umugore nta kamaro kanini nya ifise gahari kuri iyo nama
ibyo biri muri bya bindi twavuga ba kwari nk'uko umucinyiza jambo ryumva gucinyiza kumubuza ngo ntaduge ntaje ahabona ubundi nanjye mvuga nk'uyu mugabo ahejeje kuvuga ibyo arabishoboye arigisha aracimanza aravura arakora ubuzi bwose busanzwe buri mu gihugu ugahagera kuvuga iryo jambo ry'ikirundi bakamukumira urabona baracyadirikiye muri bimwe by'ikirundi bya kera ubundi aho kuri uwo mugani bamubwiye ngo aragushora ntagukura ibyajya kugusukamwo ntazobishobora kubigukuramo nicyo bivuga kuri uyo mugani rewe ndabona ko ahubwo abenshi n'ingorane zashika no mu migani yindi y'ikirundi imwe miremire urasanga abagore ari bo bakiza abantu baguye mu kaga urabyumva aho kwabari kumwigizayo ngo naduge ngo iyo haba aganze umugabo iyo haba yishyira hejuru ubundi abakenyezi burya bashoboye byinshi
cyane
ubwo rwaguyemo umukenyezi icyo kimwe rwaguyemo umuntu w'umugabo iruha inyagara oya abakenyezi barashoboye byinshi cyane
turagushimiye
cyane none yonanirwa no kuvuga ijambo azi kubaka wumva bikunda nuko ari uko bamenyereye hajya baguma bababuza kuvuga amajambo gushikiriza ibintu biriya kwari ukubwira bagume baca bugufi bagume bari bagufi atacyo bashoboye bwa abakenyezi bashoboye byinshi cyane
murakoze cyane rwose birumvikana rero nk'uko amajambo amwamwe twagiye turiheza koko arakumira umukenyezi arakumira umwigeme ariko nk'uko mwabyumvise madame Ledunia bisiguye hari ibintu byo muri kahise bikuye kudukuye kuvavanura navyo kubera nk'uko abivuze umukenyezi umwigeme arashoboye arashoboye kumbure mubira naboneka mu nzego z'igihugu abakenyezi barimwo kandi n'imirimo barangura rero hariho uburyo umukenyezi akwiye kubonwa nk'umuntu ashoboye kandi ashobora gukora ikintu akakirangura neza nubwo migani imwe yerekana neza yuko yagiye aracinyizwa yagiye arashigwa haruhande ariko ibintu bigenda birahinduka akwiye gushigwa habona akwiye gushigikirwa akwiye gutegwa intege turashimiye cyane rwose umutumire wacu madame Nyamushigwa Ridwina yize ibijyanye n'ubushakashatsi yarabikozemwo n'umwanditsi afise igitabo cyitwa Iwacu Burundi ni igice kimwe cy'ibitabo byinshi ariko arandika twizere ko mushobora no kumwitura mwifuza kumenya byinshi kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi n'imico y'u Burundi turashimiye rero namwe mwese mwaduteze amatsiko yabashikirije ibibazo n'ivyumviro murakoze cyane ko aramwateramanye natwe nimero ni yandi nyene mubandanye mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri Facebook yacu naho nyene turabyakira kumbure tuzosubire tugire ikindi kiganiro twiheza ibindi byokogwa mu kibano canke mu nzego mu mashure kugira ngo imvugo zimwe zimwe tuvavanure nazo Radio Ijwi rya Amerika mwarimo bikumwe na Oriane Tangishaka ndabishimiye mwese.
Yani tangishaka urakoze ku kiganiro muri sanga utugejejeho shuti.